nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba sabikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kane igenekezo rya gatanu myandagaro mu mwaka 2021 amakuru mugira mushikizwe na Jewe Diane nkuru nziza nayo akabagizwe n'ingengo nkuru zikurikira umuntu umwe yaraye yishwe hasunitswe na mugenzi we ize byabereye muri zone Shombo intara ya Muranza abajejwe intwaro bakaba basaba abanyagihugu kugabanura n'ingendo yo kwihanira Nidogo ni myinshi kuri bamwe mu bakozi bo mu ishyirahamwe Sodeco birukanywe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze bagasaba gutekerego. Barasaba impamyabushobozi zabo abo n'abanyeshuri baje ku ishuri ry'imyuga ry'i Muranza haheze imyaka 4 bakavuga ko umuyobozi w'ishuri yagumye abemerera ko azozibaha ariko n'ubu amaso yaheze mu nzira mukanya inkuru imwe mu kwayo tangwitaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano muke aho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mukakaro umuntu umwe yaraye yishwe acumiswe n'umwe mu bo bari kumwe mu kabare ubundi arakomereka byabereye muri zone Shombo yo muri komine n'intara ya Muranza abajejwe intwaro ku rwego rwa komine bagasaba abanyagihugu gushira imbere inzira y'ubutungane mu gihe hibonekeje amabi nkayo ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
Umuntu umwe w'imyaka irenga 40 ajwi ku izina rya Emmanuel Harimana niwe yaraye yishwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu risha kwa kane acumiswe imbugita n'umwe mu bantu bari kubaranywana inzoga Wakomeretse ni umusore w'imyaka 26 yitwa Emmanuel Nkunzimana akaba yakomeretse cyane ubwo bugizi bwa nabi bwabereye ku mutumba wa Mubira zone Shombo muri komine n'intara ya Murambya nk'uko amakuru ava mu gipolisi avyemeza Ayo makuru abandanya amenyesha ko mu gihe uwo mugwi w'abo bantu bariko barataha bavuye mu kabari hadutse amatake hagati yabo umwe muri bo acagandagura Harimana amutumisa imbugita yongera kumereza Nkunzimana igipolisi ariko kikaba kitaramenyesha intandaro y'ayo matake abantu bashika 8 bikekwa kugira uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi bakaba bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha Ustaniri wa komine ya Muranza, Esperance Nduwayezu, yishikiye aho habereye ibara, akaba yasabye imiryango yabo bagiriwe nabi kutihora, ahubwo ngo barindire igikorwa cy'ubutungane.
Umukenyezi umwe wo ku mutumba Rwamabuye zone Muhweza muri komine Rutovu intara ya Bururi yarafashwe n'igipolisi ku munsi wa kabiri amakuru habaho mu Rutovu avuga ko yagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi yatowe ikiziga kwa gatandatu awenzwe iheze Ni nkuru tubaza Jacob Sibomana.
Uwo yahagaritswe azwi ku izina rya Godlive niyo nkuru. Yafashwe hafi nk'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba wo kuri uwa kabiri. Amakuru ava muri komine Rutovu intara ya Bururi bavuga ko uwo mukenyezi yikekwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Sylvain nizo nkizo ku mutumba rw'amabuye yatowe ikiziga mu gitara cy'ibiti by'imikaratusi ya Muhweza n'umutumba wa Rwamabuye. Akaba yari yanyurujwe mu nyuma atogwa yaciwe umutwe amakuru ava mu banyagihugu avuga ko uwo mukenyezi yahagaritswe ku munsi wa kabiri yarafitanye imigenderanire n'umugabo w'uwo mukenyezi gushika mbere naho bashurashura ni no kuri ayo makuru igipolisi cyakoreye ko kugira kimuhagarike akaba yaciye ajyanwa gufungirwa mu gashuka ari ku mugwa mukuru wa komine Rutovu Godelive niyo nkuru agize gatatu ahagaritswe mu bikekwa ku rupfu rw'uwo mukenyezi asanze mu gashuka inyamiramabi abandi bagabo babiri bari bamaze guhagarikwa
Abunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu baradoma ku rutoki n'igipolisi ko ari bo batuma amasanganya agwira mu ibarabara abantu 10 ngo ni bo bagize isanganya bariko barunguruzwa n'amapikipiki muri bo babiri bakaba baritabye imana bane nabo barakomereka mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa kwa mukakaro nk'uko amakuru dukura mu gipolisi abishikiriza ni nkuru duhabwa na mugenzi wacu Blaise Nijimbere
Amakuru dukura ngaye mu gipolisi Muyinga atumisha ko ayo masanganya aturuka nini
kumuvudu kumunini no gupakira abantu barenze umwe. Ayo makuru atubwira kandi ko hari aho usanga bamwe batwara abantu batatu canke bane. Iyindi mvo ituma bene ayo masanganya aba menshi n'ubumenyi buke bujanye no gutwara ipikipiki, mbere benshi muri bo akaba atanura urusha baba bafise bwo kugendesha ipikipiki. Urongo igipolisi mu ntara ya Muyinga Opesia Angelo Menibogora mwitangaza yashoye ku munsi wa mbere akaba yihanikiriza abagendesha amapikipiki kudasubira gutwara umuntu arenze umwe, kugira inkofero zibiri zikingira impanuka bita kasike, impusha zo kugendesha ipikipiki, kandi ko atapikipiki yosubira kuja mu ibarabara itagira imparati cyangwa urupapuro rwerekana gutegekaniriza impanuka. Uyarongoye igipolisi Muyinga akavuga kandi ko uzorenga kuri izo ngingo azotangishwa ihadabu na ipikipiki yiwe igahagarikwa ukwezi kose.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya n'ubu ngo na gashavu ku banyeshure bahejeje ku ishure ry'imyuga CFP Muranza bagiriza umuyobozi waryo kwazoteba agatanga impapuro z'umutsindo zimaze imyaka ine zitaronswa abahejeje. Indwi zitatu ziraheze ariko nta kirakorwa, ivyo bigatuma abo banyeshure bagira gashavu. N'inkuru ya Delicia Kamikazi.
Abahoze abanyeshuri b'ikigo cy'abigenga cigisha imyuga CFP Muramvya bariko berekana akababaro bafise. Abo nabo n'abahejeje igice cya kabiri mu gisata cy'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru mu myaka ine y'ishure iheze. Icyo batumva ni igituma umuyobozi w'ishure adasinyisha impapuro zabo z'umutsindo ngo azibahe. Ntiyahengeshanije kwemera ko agira zibahe, ariko n'ubu amaso yaheze mu nzira nk'uko abanyeshuri babivuga.
Ibisango byose yaduhaye animwe yigeze aduhamana abashobozi yacu mu kwezi guheze, yari yigeze yuko tugiye kuzironka mwarabyumvise, ariko nta nyinshi twigeze turonka.
Ntibarota bahe bagusaba impamyabushobozi zabo, basaba ahubwo abategetsi b'igihugu kubafasha kuronka ivyo bafitiye uburenganzira.
Turasabye dushimitse leta kutusabira impamyabushobozi zacu, kuko twebwe twarasabye twarananiwe, tubona ko twihebuye tutakira nk'icyo twakoreye. Byumvikana ko promosiyo zine zose zoheza atanumwe afise icyemeza yuko ahejeje amashuri yiwe yayarangije neza.
Twarondeye umuyobozi wa CFP Muramvya atwishura ko azokwishura ibibazo byacu ku wa kabiri uza. Tukabibutsa ko itariki 11 y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka yari yabwiye Radio Inzamba ko iyo ndwi nyene agiye gutuma ko abanyeshure bagaheza ico kibazo.
Denise ya Kamikazi arakenuye. Nari nabibabwiye mu ntango y'ano makuru, abakozi 19 bakoreye ishirahamwe Sodeco bari mu ibarabara kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Abo bakozi bavuga ko ingingo yo gutangura kubagabanya no kubafata nabi zatangwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 kuva aho leta ifatiye ingingo yo kugurisha iryo shirahamwe, aho ryahavuye rinahindura n'izina rikitwa Budeka. Kubera bari bashizemwo n'imitahe yabo, barasaba kugisubizwa no gutekeregwa bikurikije amategeko. N'inkuru ya Bene Axela Kana.
Abo bakozi uko ari 19 bavuga ko batanguye kugira ingorane kuva ishirahamwe Sodeco rigurishirijwe rigahindura izina rikitwa Budeca mu mwaka wa 2012. Bahavuye birukanwa mu kazi burundu kuko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze batasubiye ku mirimo yabo. Ubukene mu miryango ngo buzura inzara.
Mu 2012 leta yagurishije Sodeco, inaje kuyigurisha ikihinduka yitwa Budeca. Twebwe rero tumaze guheza gusinya kontra, twaramenyesheje ko dufite uburenganzira bwo gusinya bwo kugura bene sosiyete. Tumaze kuyisinya rero bene sosiyete batangiye kudufata nabi. Twe tugikora imitahe umutaha umwaka wa 2006 tutatugura twese hamwe twatanze 250,000. Umwaka uza tuguzeyo imitahe twaciye tuba bakeba batangura kutubara tubona nabi badufata nabi badufata nabi. Imvura mu kw'12 rero baravuga ko mbere yo mu kw'12 batabarosha abakozi abadiregiteri jenerali ngo badukure badukure. Umuzungu arakora karagenda, umwara barakora karagenda, ariko umuntu w'imbonera kure w'imwaro umudiregiteri jenerali bahavuye baduha ntibaciye adukura, hamwe naratwirukanisha igipolisi nico caje kudukura ku kazi.
kubera bari basabwe na leta kugura imitahe muri iryo shirahamwe birukanywe atanicasha babahaye no gutekeregwa ntibyabaye basaba ko amategeko yo kubahirizwa bakaronswa ibyo bafitiye uburenganzira
ya mitahe twatanga ntibiga tubaharura
Mu gihe rero umukuru w'igihugu aguma avuga ko abakoresha babwirizwa gufata neza abakozi babo, abo bakozi bakuwe basaba umukuru w'igihugu kugira ije fashije kugira ngo baronswe udufaranga twabo.
Beniak Serakana nawe nyene turamushimiye mu gusozera no makuru tubabwire ayavugwa mu gisata cy'ubutungane aho imyaka 8 irumanye habaye ikoraniro urukokoma ry'ubutungane mu gihugu cy'u Burundi hakaba havugiwe ibintu bitari bike mu bijanye no kunagura ico gisata ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme ngo leta yari kwiye ukugira kwishoboye kose kugira ngo ishire mu ngiro ingingo zafashwe muri iryo koraniro ngo kuko arizo zizotuma n'ubutungane bwigenga ngo narijya ubutegetsi bushasha bushira imbere kurwanya ibiturire n'ibindi nimwe mwumvirize
kuko icambere bavuga bati inuko ubutungane burunka ubwigi nk'ubundi butegetsi kujya zanitse mu ibwirizwa shingiro kandi hari ibyatwe zo gushabija mu ngiro nk'inkicho ya cy'umukuru wa sentare yuza yerekana ngo ubutegetsi bw'ubutungane ubunye n'umushirangano w'ubutungane umengo ni wa musumba yategeza kurikira abajya batwara asambe nationale na sena ukaraba nk'ibyo bya logistique ya mamoto kusanga gira gusanga n'abandi bategetsi bose bari hejuru yiwe kandi ategeza ko ari umuntu afise manda manda ni ukuvuga yari nk'imyaka 10 arakora ukaza atawe umuvogera nayo ubunye bashobora kumukura umwanya uwo ari wo wose. Hariho ibi byuko bya hategeza ku rwego rukuru rw'ubutungane hote kuri de justice warabigera rujaho bagahakurusitire mu buryo bukwiye bwo gukora akazi n'aba magisabaje bakaba ari abantu bawunyoye baciye ubwenge bafite experience niko guha agaciro ubwo rwego nijya konsesi bigera amajisitire bavuga ko huzamo benshi mu batowe n'abandi bacamanza bene wabo kugira bagabanye ingene abo mu ntwaro tuvuga zifata barivanga mu bijanye n'ubutungane kandi se rero mu bibuye urabona yuko aho hantu ni hashikwa ko ngira abantu barakora ko bagashye nibijanye na scene finale gufungira abantu buso urabona amapizu unyi barashabwira ikigongwe abantu bapfunga ukazobona bapfuga rasubi yarugara kubera iki gupfungwa mu Burundi umuntu wese arapfunga umutegetsi arapfunga mustanede aza gupfunga buramatari chef de zone umupolisi aba ministre bike bose ugasanga bibagire abashobora gupfungira abantu buso abantu ugasanga n'ibintu mbere nzira karengano ku mugo zitanze turi nzo ziriko zirarekurwa gatusanga rero n'ibintu biremereye cyane ko n'igihe mvuze gusanga zitubana ku buryo n'ingingo zafashwe n'ubutungane bwa bije mu ngiro urubanza rucitse ruje mu ngiro umuntu bamurekuye ntacare kugwa kandi ingingo y'ubutungane yafashwe n'amayibo ibyo n'ibintu byose byo kwicarirwa bigasubirwamo.
Nino ngaha duciye dusozera no makuru yacu yo kuri uyu wa kane. Dushimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, dushimire na bagenzi bacu dufashije kuyatororokanya. Mugire umunsi mwiza naho ubutaha.